indundi culture amakuru mu kirundi
Mwindo mwese muteza amatwi ibiganiro byacu kazimura no makuru kuri no mugoroba afatiye kuri ibi bikuru bikuru Haracari ntamba myizi bangamye agateka k'abana mu Burundi mugiye kwa 20 ari umunsi impunza makungu wari wagateka k'abana ibibazo bihanze abana kandi bikaba biri mu biriko birarabigwa hamwe mu ihuriro mpunza makungu rigira gatandatu ry'abakenyezi b'imboneza ryatanguye kuri uyu wa kane hano I Bujumbura Abanyagihugu bo muri zone Gatumba bavuga ko nubu bitoroshe guhangana n'indwara ya kolera imvo ubukene bw'amazi meza nayo bamwe mu banyagihugu bituri vuriro riri ku mutumba mena komine mugere ntara ya Bujumbura barashima ko hari bimwe mu bikoresho byahora bibuze kuri iryo vuriro ubu byabonetse naho hakiri ibindi bibuze Amakuru saa gusa tubafitiye n'ayandi na makuru mushikirizwa na Kristaliza Harerimana fatikanije mu buhinga bw'ivyuma na Matiyo abona Yesu twese tubaye ikaze
Radio Indundi Culture
Ndasubiye kubaha mwiriwe ubu naho inkuru imwimwe ukwayo urunani rw'amashirahamwe yitaye neza y'abana bafashe bige ruvuga ko hakiri intamba myize tuma agateka k'umwana katubahirizwa mu Burundi mu bisata bitandukanye mu gihe kuwa 20 munyonyo uko umwaka utashe ari umunsi mpunza makungu wari wagateka k'abana Jean Samandari arongoye urunani asaba ko abaharanira agateka k'umwana boshira inguvu hamwe kugira agakingigwe warongoye urunani ashima ariko ibimaze gukogwa na leta kugira ku gateka kubahirizwe tumukurikire
dufatiye uburenganzira bwo kwiga abana bose barafite uburenganzira bwo kwiga hariho no kuhimiriza abakobwa n'abahungu bose bangane ibyo novuga ko ari bimenyetso umuntu ashobora gufatira ko byerekana ko agateka k'umwana mu Burundi kubahirijwe ariko naho bimeze uko hariho n'ingorane hariho n'intambamyi zihari zituma kugateka k'umwana katubahirizwa aho nofata nk'ubukene buri mu miryango ibyo rero bica bituma yuko nk'abana bava mu miryango itifashe neza bacha bahe bishuri naho leta yagiza kigoro mukuba kamashuri ariko amashuri aracakenewe birafise ingaruka mbi n'abana barashobora no guheba amashuri kuko usanze nko mu ishuri hari abana barengeje na 50 umwana ataramenyereye ibyo ugasanga nta n'intebe abana bicara hasi hariho kandi aho abana bagenda kurondera nico gituma usanga rero nk'abana begereye imipaka wa Tanzania usanga abana bahurumbira kuja muri Tanzania kurondera y'akazi ugasanga n'abana bo mu ntara za ruguru bariko barava ruguru baza kurondera akazi I Bujumbura ibyo rero bica bisaba yuko umwe wese ahari agerageza kubikurikirana mbere kaba n'umugambi wo kurwanya ubukene kuko buri mu bintu bituma abana baheba amashuri cyane kandi bwa uburenganzira bwabo bwo kwiga
Ugwego rujeje intwaro mu ntara ya Burunga ahakunze gucishwa abana baja gukoreshwa mu gihugu cya Tanzania ruvuga ko rurajwisinga n'ukuko kujanwa kw'abana muri ico gihugu kuguma kongereza umurindi yamara buramatari wa Burunga Parfait Mboninyibuka amenyesha ko intwaro ikoranye n'izindi nzego igiye kubandanya kugwanya ugo rudandazwa rw'abana umviriza buramatari Mboninyibuka
Icho kibazo irahari cerekeye abana bakunda gutwagwa gukorera mu gihugu kibanyi cane cane n'abana usanga arabana bakiri bato bataramenya gutandukanya icatsi n'ururu bakaba arabana bakunda kubavuye mu mashuri Icho kibazo rero kiraturaje ishinga mu minsi heze twaragihagurukiye kandi n'ubu tukiriko mugabo kobera kuko tubona yuko abo turiko turagwana nabo cane cane sabo bana n'abantu cane cane babifise mu inyungu tukaba rero twarahagurutse nk'abajejwe intwaro abajejwe igipolisi n'abajejwe ubutungane iyo turonse inkuru nkizo turaheza tugakurikira abo bantu bose bari nyuma y'ugo rudandazwa twakwita rudandazwa rw'abantu rudandazwa rw'abana hanyuma ingingo zigafatwa kandi mbere twavuze yuko abantu bafatiwe muri ico caha kenshi bakunda kubacira urubanza rw'ikibiriraho kugira ngo turabe yuko iyo ngeso toheba tukayituza burundu ariko kandi ico novuga nuko abana benshi bakunda gufatirwa ngaho mu ntara ya Burunga abenshi saba bavuye muri iyo ntara ya Burunga ni kibazo rero dusangiye n'izindi ntara mu minsi turiyumvira yuko tuzoheza tukaja turaganira n'abandi bose bari mu zindi barongoye izindi ntara kugira ngo nabo nyene baheze bagira ico bakoze kuyaga cane cane n'abavyeyi no gukurikirana abo bana kugira ngo bababwire yuko kazoza kabo ahanini kari ku mashuri ntikarimo kugenda kuja kurondera ibikorwa bakiri bato ngaho mu bihugu bibanye
Oya ri parfum boni nyoka buramatari w'intara ya Burunga gisata c'ubushikiranganje buje rw'indero cita ivyindero idakumira naco cihaniza abavyeyi bakinyegeje abana bagendana ubumuga mu mazu kubera iyongorane bamwe bavukana umuyobozi ajejwe ivyinyigisho muri ico gisata Rebecca Rorero aranegura ko hakiri inyubako zidafatira ku bumuga bwabo bana ariko yemeza ko ubu hari impinduka kiriko kirazana tumukurikire
guhera kera cyane mu byimviro by'abarundi umuryango uvutse nk'umwana agenda no bumuga babona yuko ari umuvumo ko umuryango rero abantu turakunda kuvuga ikintu cyiza gusa ibyo twita ko ari biko si tukabihisha icyo caratumye abo bana gushika no munsi bataje habona mugabo bivanye n'inyigisho duhereza abantu batandukanye bijyanye ni ntaye abo bana nyine bagendana no bumuga amaze guhetsa bubakora akazi barongoye ama association abigisha byigwa byigishwa n'ababona abantu bariko barajijuka je bampinyigisho bambwiye ko umuntu ahebura ubumuga apfuye kandi niko biri haramugara kubera amaksida haramugara kubera igwara haramugara kubera intambara umva rero ufata umuntu uko yavutse ameze ngo bimuhore kuko ufise ubuzima bw'umuntu mu kiganza ni Imana narabaye n'umwigisha twakoranye hamwe twigisha abana babaragi yagize ubwo bumuga aruko agiye muri koma yahora avuga nk'abandi nibumve yuko kugira ubumuga tumuvumo nimero y'umuntu kandi bitashobora kumubuza ko agira icyo yimariye bica mariya abandi
ariko mu gihugu cy'u Burundi muri ko muraraba inyubako mu mashuri ziroroheza inderi dakumira cyane haragahara
inyubako ni kwa mugambi tugenda buhoro abo babikoze n'amakosa bavata babikoze bataramenye yuko ibyo by'indere dakumira ibaho kandi ishoboka naco gituma ya mashuri y'indere dakumira no munsi usanga abo bana bashobora kujayo rero ubu icyo duhasaba abo bakamashuri no munsi nuko bofata bakubaka barabye ku bantu bose abantu wese ashobora ashitse akinjira agakorana n'abandi bana n'umwigisha ashobora kugera ingorane mu buzima bwiwe yahora akomeye mugabo ntimubuze ko bananya akazi
Umutamukanyi w'umukuru w'igihugu aranigura ko abana bafise imyaka iri hagati ya 8 gushika kuri 18 batitaweho ku rugero rushimishije akabona kugwaruka ruri muri iyo myaka rugiramiwe n'ibintu bitandukanye harimo inda zitifujwe indwara zica mu bihimba by'irondoka ukutamenya ibijanye n'amagara yabo gufata ibiyayuramutwe n'ibindi mu gihe kuri uyu wa kane hatangura ku nshuro ya gatandatu ihuriro ry'abakenyezi b'imboneza rizorangira kuri uyu wa gatano umukuru w'igihugu wahanurwaruka rw'imiyabaga kutajyana nyabahururu kandi ko ababyeyi baguma hafi abana babo banabakundishe ibikorwa ni nkuru ya Claire ya Kankondiye
Ugwaruka rufise imyaka iri hagati y'umunani na 18 ntigwitaweho ku rugero rushimishije nkuko bivugwa n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye
Twasanze abana bafise imyaka kuva ku 8 gushika kuri 18 batitaweho ku rugero rushimishije
Ahavuga ko hari n'ibica birubangamira
Barabonye ko hari byinshi birubangamiye ingazi indaro indwara zifatiye mu bihimba by'irondoka harimo umugera wa sida tutibagiye na za ndwara zo mu kigo kutamenya ibijyanye n'amagara yabo kutamenya ingaburo nziza kandi zibereye kuva mu ngeso mbi zituma rwaruka ruja mu biyayuramutwe cyane umuhungu n'ibindi
hatangura ku nshuro ya gatandatu ihuriro ry'abakenyezi b'imboneza umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye asaba aruka kutajana nyabahururu
umwana ageze mu kiringo cy'ubuyabaga umubiri wiwe n'ivyimviro vyiwe birahinduka agaca hindura inyifato ugasanga mbere ahanini no mubiri umutegeka imiyabaga ya none kuriye muri iki gihe turimo cy'amajambere n'amajambere ateye ubwoba ashobora no kubazibiza bakabura iyo baja n'iyo bava ndasaba mwebwe abakiri bato kutajana nyabahururu mu gukurikira ihindagurika ry'isi rya none batabanje gusobanura icatsi n'ururo
umukuru w'igihugu aranahanura abavyeyi ivyo bokora kugira bafashe urwaruka
bavyeyi icambere bakeneye ni mfungurwa z'umubiri n'iz'umutima two kwitondera cyane cyane ingwara zabo hariho nk'ingwara zivugwa no kwinonora imitsi umwe mu miti ikiza cyane cyane abana bacu no kubakundisha ibikorwa tukabaguma hafi tukabaganiriza tukabaremesha ndetse tukaba hanindero runtu ikindi twakwitwararika no kubakundisha ivyabo babeho nk'abanyafrika ntibagume barota kubaho nk'abanyaburaya
Evariste Ndayishimiye akaba yashikirije ku rwego rw'intwaro y'igihugu ko igihugu kigiye kubandanya gikingira agateka k'abana ko kizokorana n'imiryango imibano abarongoye amashengero n'amadini abarezi n'abaganga kugira aho hubaka igihugu kirimo ubutungane mu bisata byose.
Radio Indundi Culture.
Hadyo indundi ikitura makuru ya chalabandanya, abanyagihogo wa muri zone Gatumba, muri komine na hangwa y'intara ya Bujumbura, baguma bagaragaza makenga, ko bashobora kubangamirwa n'indwara ya korera, imaze imyaka hafi itatu ifatwa nk'ikiza mu Burundi, ikaba inabangamiye imiryango muri iyo komine, nk'uko berutse kwemezwa n'ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu. Mu byo bidogera imbere y'ibindi, haza ubukene bw'amazi meza, hagakurikira ubuzu bw'ubwiherero budatunganije neza, abanyagihogo basaba kwizo nyubakwa rusangi zoboneka. Umukuru wa zone Gatumba ariko yemeza ko amahimiriza bandanya kugira imiryango ihangane n'ico kiza. Ni inkuru ya Eva Filibendo wa Yezu yimenyereza hano kuri Radio Indondo Kiture.
Amezi agiye gukwira atatu hatanguye kwibonekeza indwara ya kolera ubifatwa nk'ikiza mu turere yibonekejemwo. Abanyagihugu baho berekana ko n'ubu batari kuboroherwa kugwanya indwara.
Amazi dufise abantu urumvura nyote gukabura amazi raba nk'ubu nka jo ndibungenze ndi ngaha niriwe ngaha guhera mu gitondo nta mazi narose naho ndi ko ndagiye akakagore nta mazi nza kuronkanwa urumva ni ingorane gusa kubera ya mazi kwe kibazo kinini gose nyamukuru ni kubera ya mazi hamugatuma turahanzwe n'ikibazo cyane.
Abo banyagatumba bagwiriye mu miryango yateshe byizabo n'amazi y'ikiyaga Tanganyika bavuga ko nubata amazi meza aharangwa cyo kimwe no mu bwiherero rusangi.
Anye turasaba indara aho kwa muganga niho twifashisha nyene. Kwa muganga niho tugenda nyene baraduhebeye nibo baduhubwiherero.
Abanyagihugu baho babona ko kugira bashobore guhangana no kugwanya ikiza cya kolera boroswa amazi meza hamwe nuko ho kuba kwa utuzu tw'ubwiherero rusangi mu bibanza bihuriramo abantu benshi.
Kega nuko ari kugira isuku cyubahirizwe nuko baturongekira amazi. Kanke basi bagafuma bara ubundi buryo baturongekira amazi mu bundi buryo leta ishobora kufata bakaduha ayo mazi kuko nyamukuru cyane ni amazi. Tudafise amazi nta bundi buryo tubona uko iryo suku ryaboneka.
Uburongozi bwa zone Gatumba buvuga ko icyo kiza cyakorera naho kitoroshye kugwanya buri kuburagerageza guhangana nacyo. Diodone Mubanda aramutswe iyo zone.
Turahimiriza abene gihugu gukurikiza amabwirizwa y'isuku na cyane cyane bagakaraba n'amazi meza n'isabuni bakafundikira ubuzu bwa sugumwe no kushiraho aho butari ko kandi bukwirinda guta imyanda aho babonye hose. Turafashanya kandi ajambo muri Croix Rouge mu bintu byo gupompa. Kenshi iyo tubonye ahantu hakoranira abantu benshi bakora ibikorwa bitandukanye tarategwa n'icyo kiza mu kwikingira kuko turazi ko icyo kiza cyateye.
Kuva mu mwaka wa 2023 ubushikiranganje bw'amagara y'abantu gutangaje ikiza cya kolera mu Burundi mu burere bumwe bumwe muri Nyakanga. Uwo mwaka ubwo bushikiranganje bwatangaje ko kuva muri nzeru no mwaka nyene hari hamaze gutogwa abantu 1012 bari bagwaye bo muri komine Ntahangwa na Cibitoke. Muri bo batandatu bo muri komine Cibitoke bari bitavye Imana. Haciye hafatwa ingingo yo gukorera hamwe n'ibindi bisata kugira bashobore kwiga uko hogwanya icyo kiza mu gukwiza amazi meza mu bice bitandukanye bivugwamo ico kiza.
Eva Filbert urakoze. Bamwe mu banyagihugu bo ku mutumba mena komine Mugere intara ya Bujumbura bituri ivuriro ryaho kuri uwo mutumba bashima ko hari ibikoresho bimwe bimwe byabonetse kuri iryo vuriro. Naho hakiri ibikoresho bibuze, abo banyagihugu bavuga ko ubu boroherwa kwivuriza kuko byabagabanirije urugendo. Mu gihe babona ko hoboneka ibindi bikoresho urongoye iryo vuriro avuga ko buhoro buhoro n'ibindi bizoboneka. Ni inkuru ya Olivier Kwizera, tuyumva mu ijwi rya Egide Nahayo.
Ni vuriro riri nko ku birometero bitatu uvuye ku barabara rikuru ry'igihugu nimero 3 Bujumbura Rumonge. Ni vuriro riri ku mutumba Mena irande y'itongo ry'abapfuye. Ivuriro ryahora rifise ubukene bw'ibikoresho mu gihe giheze. Uyu munsi abahivuriza barashima ko hari bimaze kuboneka, ahabagaruka ku vyuma bipima malaria n'izindi ndwara.
Ivuriro rishitsweho ni vyahari mugaharageze igihe baza n'ibikoresho. Uwo muntu aragenda afatirwa ibipimo
umuntu kwivurizayo iyo bishitse rimwe na rimwe nkagwara. Turabishima cyane kuva ibitaro biza hari byinshi by'ukuri twahora kare turondera mugubu uyu hari ingwara by'ukuri dushobora kuja kwivurizaho.
Oya, kenshi igipimo cha malaria uragisangaho.
Abanyagihugu twayaze mu byo biruhutse hanini n'urugendo bahora bagira mu gihe bagiye kugirisha ibipima handi kuko iryo vuriro ryari rifise ingorane z'ibikoresho.
Urebye byarashika ugasanga nk'umugwayi kuva ngaha turi 10 na gushika mu Kabezi n'urugendo ruri hagati y'imyota nka 30 cyangwa 40 kugira ngo ushike ku bitaro byari mu Kabezi. Mugisana aka kanya tuvugana vy'ukuri iyo ufashwe n'ingwara ushawirikira ku bitaro biri hafi iyo ni nyungu ya mbere tubibonamwo. Hamene inyungu nayo tubibonamwo nuko vy'ukuri hari ingwara nyinshi zitandukanye. Washobora gusanga twebwe ndashobora kumenya ariko uyivanye nuko ibitaro biri hafi yumvise umubiri utameze neza ushimira ku bitaro akagupima.
Ibi bikoresho bitaraboneka ingwane twazigira nyene kuko twaraje kwivuza ntibadupime.
Naho hari bimwe mu bikoresho byabonetse kuri iryo vuriro abanyagihugu bagitura basanga hari ibindi bikoresho bigikenewe bagatanga akarorero k'icyuma gipima indwara y'ubwandu infection mu Gifaransa.
Igipimo cya infection nacyo bafise kuko nawo ndumva yagiye kwivuza infection aho haruko.
Bisa ipimo bikwiye nk'ubu ufashwe na tifoide nta gipimo cya tifoide kihari. Mwubu bisabisa wako sangeenda muruziwa kule yasi.
Amba vyu kwemeza ko ibikoresho vyabonetse kwa ari intambwe nziza uburongo y'iryo vuriro Jean Marie Hakizimana araremesha abagitura ko ibikibuze navyo bizote babikaboneka.
Koko hari ibyari bibuze ariko twagiye turasaba abafasha ivuriro abapartenaire ibikoresho bimwe bimwe twadukenye naho tutaronse byose hari akarusho turagiye turatera imbere muri ubwo buryo. Muri kano kanya rero tuvuga tuti turashim ibyo tudashoboye navyo sinavuga nti ntibikunda ariko muri kazoza turizera yuko ko tuzoza turatera imbere ugurugeze tuzoroshikako.
Iryo vuriro riri muri komine ya Mugere intara ya Bujumbura byuguruwe n'umukuru w'igihugu bakira abagwayi baharugwa kuri 25 ku munsi. Kuri abo hiyongera ko abakenyezi bahibarukira cyo kimwe n'abana barusu incancu.
Egide nahaye urakoze ari na hano duce tugarukiriza n'amakuru kuri uno mugoroba ku isaha 12 n'iminota 34. Ndabashimire mwese mwari muduteze amatwi. Shimiye Mathieu abona Yesu yakatuma amajwi bashikira aya makuru mwari komeye ashikirizwa na Kristalizarere Imana. Ndabifurije kuroranirwa mu banyu no mu vyanyu. Murakoze.